muteza amatwi ya Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ijwi rya Amerika mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com, naho mukurikire aya makuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangije uburyo bushya bwo gufasha impunzi.
Twabyakiriye neza, ariko iyo mfashanyo twaronse ntikwiye bijyanye n'ibyo tuba dukeneye. Nk'ubu twebwe turakenera mu iyo mfashanyo nyine twaronse gusuma duca dukuramo ibitari bitegekanyijwe.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu Burundi, abantu 5,000,000 barwaye malaria mu mezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka. Niyo ni ibivuga, ni mu kanya gato cyane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubutabazi bwihuse n'ibiza OCHA rivuga ko mu Burundi hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka abantu 5,000,000 barwaye malaria. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yadutegura inkuru irambuye.
Icegeranyo cy'igisata cya ONU kijejwe gutabara bari mu ngorane n'ibiza OCHA kivuga ko cisunze ibitigiri vyatanzwe n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida biva mu turere dutandukanye tw'ubuvuzi. Ivyo navyo vyerekana ko mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2019 abarundi 5,000,000 haribo bagwaye indwara ya malaria. Ugereranije n'abantu bagwaye malaria mu mwaka w'2018, ivyo bitigiri vyiyongereye ibice 97% muri ico kiringo nyene c'umwaka. Mu minsi iheze umushikanganji w'amagara abantu Dr. Tadendi Kumana yavuze uturere tubangamiwe kurusha utundi, asigura n'impamvu zabiteye. Yariko yerekana ibikorwa ubushikanganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu ashize.
Indwara ya malaria muri uno mwaka twarabonye yuko mu bure bw'ubuvuzi bumwe bumwe na cyane cyane mu bure bw'ubuvuzi bwo mu buraruko no mu buseruko hari malaria nyinshi. Ivyo rero bikaba byavuye ahanini ko habaye ihindagurika ry'ibihe, kuko ubu turi mu kwezi kwa gatandatu, hanyuma hariho kandi n'ibihoho by'iterambere aho twabonye ko mu ntara zose barari mu muceri, mu ntara zose kandi hariho n'ubworozi bw'amafi. Byatumye rero naho nyene dusanga ijya mibu ishobora kuronkaho yarikira ikaba myinshi.
Mu cegeranyo ca OCHA, iruhande y'iryo hindagurika ry'ibihe hanavugwa kandi ugufungura nabi nk'imwe mu bituma malaria yiyongera mu banyagihugu. Umushikanganji w'amagara y'abantu yanavuze ico ubushikanganji aramutswa buriko burakora kugira ngo malaria ntibandanye irandagata.
Ivyo twakoze rero nuko twaciye dushikiriza leta umugambi w'uko hambavu yajya amavuriro dusanzwe tubona hoza abandi baganga bashobore kwegera mu mihana abategereye amavuriro kugira ngo babapime n'ingoga hanyuma babashire ku miti. Ivyo rero byatumye dushiraho abaganga barenga 360 aho twari twabonye yuko iyo ndwara imaze kugwirirana. Cyo gihe rero byatumye dupima abantu benshi, naco cyaciye cerekana yuko malaria ari nyinshi. Twarabonye kubera icyo gikorwa bagwaye malaria baciye baduhuga cyane bashika ku 282,000 93%. Ubu rero nko kuri indwi iheze byaciye biganwa ka nk'ibice 50%, kuko twaronse abagwayi 198 163 kare yuko baraduze kubera twabasanze mu mihana. Ariho kigwa turiko turakora turaba mbega no rya miti dutanga niyo iravura neza. Bero tumaze kubona turana kujya miti vura mugabo icyo kigwa cyamara guhera etuzaiza tubashikirize.
Icyeganyo cyawo cyakigaruka kandi no kuzindi ndwara zagiye zibonekeza cyane cyane nka korera, aho abantu bagera ku 245 bayigwaye. Ucinagaruka ku bitigiri by'impunzi z'abarundi zi mu bihugu bibanye. 244 nivyo yaharuye byari hanze y'igihugu hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Muri ico kiringo nyene ico gisata ca ONU kijejwe gutabara bahuye n'ibiza n'ingorane cemeza ko abarundi bahungutse bagera ku 16,000. Abenshi baje bava muri Tanzania. Mu kwezi kwa gatatu 2017 leta yari yatangaje ko indwara ya malaria ari kiza kubera ibitigiri vy'umurengera vy'abari bayigwaye. N'ubu harabibaza ko yari ikwiye kubikora gutyo kugira ngo abayifasha bongereze uburyo hongere haboneke imfashanyo zihuta zo kuyituza. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abaturage bo mu midugudu itatu y'akagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali barasaba leta gusesa icyemezo cyo kubimura kimaze imyaka cyarafashwe ariko kitarashyira mu bikorwa no guhabwa indishyi z'ubukererwe bwacyo. Mugenzi wacu Wasumuta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Ikibazo cy'abaturage bimurwa mu midugudu ya Kangondo ya mbere n'iya kabiri na Kibiraro ya mbere mu kagari ka Nyarutarama umurenge wa Remera cyongeye kuvugwa nyuma y'amezi agera kuri atanu abo baturage bitabaje inkiko ariko bakabwirwa ko ikirego cyabo kidafite ishingiro kuko basimbutse inzego bari kwitabaza. Hashize imyaka igera kuri ibiri abo baturage bo mu kagari ka Nyarutarama imidugudu itatu basabwe kwimuka ngo aho batuye bivugwa ko ari mu kajagari hakirwa inyubako nziza ziberanye n'umujyi wa Kigali. Mu ntangiriro abaturage bari babwiye ko bagiye kubakirwa amazu y'ingurane mu karere ka Kicukiro ariko abenshi muri bo iki cyifuzo bagiteye utwatsi ahubwo basaba ko bahabwa ingurane ikwiye bakajya gutura aho bashaka. Nyuma y'amezi agera kuri atanu nta kivugwa kuri iki kibazo abaturage bo mu kagari ka Kangondo ya mbere bongeye kumvikana basaba akarere ka Gasabo kubasubiza uburenganzira ku mitungo yabo ko yabaruwe ntibishyurwe ingurane ikwiye bityo bagasaba no guhabwa atanu ku ijana y'indishyi y'ubukererwe.
Turi gusaba ko twasubirana uburenganzira ku mitungo yacu kubera ko igihe gishize cy'imyaka ibiri ni myinshi ibiciro byari ku isoko icyo gihe ubu byarahindutse ngira ngo tubarirwa ahangaha batubariye ubutaka ku bihumbi 8,125 kuri metero kare none ubu ngubu ni ibihumbi 50 n'ibihumbi 120 kuri metero kare ubwo bivuze ngo ahamakeya bakabaye baduhumbi 50 uyu munsi nayo batubariye turumva tutakiyemera kuko ntabwo baguha metero kare ibihumbi 8 ngo uzajye kugura ubutaka bw'ibihumbi 50. Twamaze kwandikira akarere ka Gasabo tugasaba ko uwo mushinga waseswa nk'uko amategeko abivuga tugasubirana uburenganzira ku butaka bwacu kakanaduha 5% ateganywa n'itegeko iyo umushinga waseshwe cyangwa iyo umuntu yakererewe kwishyura indishyi ikwiye.
Aba baturage barasaba akarere ka Gasabo amafaranga agera kuri miliyoni 800 y'ubukererwe kuko bavuga ko nyuma yo kubarurirwa imitungo yabo ntibahite bishyurwa ingurane ikwiye byabashyize mu gihirahiro kugeza ubu batazi amaherezo y'ibyo barimo.
Urebye ni urubanza rushya twatangiye ariko tukaba twarutangiye mu buryo bwo kwirindiza izo nzitizi twabanje gusaba karere ari narwo rwego rutwimura kudusubiza imitungo yacu ntabwo twajya kukarega kandi tutarabigasabye ngo kabyange nikabyemera kazadusubiza ibyacu kaduhe na 5% nikatabyemera tuzatakambira umujyi wa Kigali nk'urwego rureberera karere noneho umujyi wa Kigali nutwumva uzadufasha kubishyira mu bikorwa nutabikora inzira nukuyoboka inkiko ubu ni ikirego gishya twatangiye muri make.
Kugeza ubu benshi mu bari batuye ku kagari bemeza ko bamaze gutakaza byinshi mu bigize imitungo yabo bavuga ko babujijwe kugira icyo bakora ku mazu yabo bikaba byarabashoye mu bukene.
Ubundi nayo ifite inzu wenda bakajya bakodesha baduha amafaranga ariko batangira kubara abaturage batangiye kumenya yuko bagiye kutwimura nta bandi bantu bongiye kuvuga ngo wenda byibuze reka tujye gutangira gukodesha amahari ahantu. Ubwo rero twatangiye nk'abantu bari dufite amafaranga ku mabanki twaragujije twatangiye guhita ko duhura n'icyo gihombo cy'uko banki utabasha kuyishyura.
Naho nagenje mu nama maje kubaza ikibazo nibabajije nsohotanze baramfata abayobozi ati mwe mwazengereje leta mwigwa mu nyiko ndababwirani twebwe ntabwo twayizengereje ahubwo leta yatuzengereje ni gute itwara imitungo yacu niba kuri iyo mategeko ateganya kandi ese kukibo bica amategeko bayaza rero bayatora
uretse ko twebwe abaturage cyo twakoze nuko dushyize hamwe ku ngingo yo kwimurwa duhawe ndishikwiye twifuza na muntu uzadukura hano byo ntibishoboka.
Iki kibazo cy'abimurwa mu kagari ka Nyarutarama mu mudugudu itatu kigiye kumara imyaka ibiri cyaranze gukemurwa, ari nayo impamvu abaturage bo muri aka kagari bavuga ko bongeye kwegera kare ka Gasabo mu gihe katabakemurira iki kibazo bakongera gusubira mu nkiko. Umuyobozi w'akarere ka Gasabo bwana Steven Rwamurangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iki kibazo cy'abaturage akizi ko kandi akarere kiteguye kongera kugirana ibiganiro nabo. Uyu muyobozi yagize ati abaturage ni abacu, twiteguye kuganira kandi tuzagera ku bwumvikane. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi PAM ryatangiye uburyo bushya bwo guha mu ntoki impunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Rusenda amafaranga yo guhahisha. Ubu buryo busimbuye ubwari busanzwe bukoreshwa bw'udukarita tw'ikoranabuhanga bita scope. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zimaze imyaka ine muri iyi nkambi zari zisanzwe zikoresha agakarita bita scope ngo ahishe ibifungurwa abacuruzi bazanaga mu isoko ryo mu nkambi. Umunsi wa foire zatangiye guhabwa amafaranga mu ntoki yo guhahisha, aho buri mpunzi iri guhabwa amafaranga y'amakongomani angana n'19,500 bihwanye n'amadolari 12 y'Amerika ishyirahamwe rya PAM rigenera buri mpunzi buri kwezi. Marisha Reninazwe ni impunzi yo mu nkambi yo mu Rusenda, aragaruka kuri iki gikorwa cyo gutanga amafaranga ishyirahamwe rya PAM ryatangije.
Uko biri ko biragenda urabona twebwe ntituva hano batangira amasabuni hano mu bihangano niho tuguma. Mutsane rikamba akazana amarise akamagara umuntu wese guhera ku wa mbere mu village gushika ku bantu 50 bakaca batonda umurongo. Abapolisi n'abasungusungu bakaca batujana hajya ku nzu batangira k'amafaranga, tugeza kundi batangira k'amafaranga ca dusangaho abo muri IDS nabo nyine bagasubira bakatwaka ifomu ni karatubaka abakari rwacu tukaca tubo bakaca dusinya ko tubwiye kuronka amafaranga tukaca twinjira indani tukaca dusanga abo muri hase nabo nyine bakatwaka ifomu ni karata kugira ngo bashobore kuraba ko ibyo karata niyo fomu ari byo wacu bamaze kubona ari rwacu. Tukaca tugenda hano ku bantu ba PAM, aba PAM nabo baca bashira ikarita ku POS. POS rero bakaca bakurayo dufakture tubiri, maze kuronka twa dufakture tubiri kamwe cyane ngenda nkagahereza umuntu watembe akacaraba amafaranga yanditse ko bivanye n'abantu mba mfise bakaca bamparurira amafaranga.
Niyo kwizegwa line abo muri village ya mbere mu nkambi yo mu Rusenda ari mu mpunzi za mbere zahawe amafaranga n'ishyirahamwe rya PAM asanga ari akarusho kari muri iyi gahunda ishyirahamwe rya PAM ryatangije.
Twahora dusumisha agafuko k'umuceri itaye zibiri $24 tugaca turonka agafuko k'umuceri muri foire amafaranga itaye zibiri twarose $39,000. Muri bya $39,000 casuma agafuko k'umuceri k'ibihumbi 37 bacasigarana $2,000 byo kugura utudagara twabana.
Nduwayo Salvatore afite umuryango w'abana batandatu, nawe arashima uburyo bushashishira mu gyapa mu gyatangije kuko buzabafasha no gukemura ibibazo byahoraga bibasaba amafaranga.
Twabyakiriye neza ariko iyo mfashanyo twaronse ntikwiye bijanye n'ibyo tuba dukeneye. Nk'ubu twebwe turakenera mu iyo mfashanyo nyine twaronse gusuma duca dukuramo ibitari bitegekanyijwe mahuzu tugakora impuzu z'abana ntituzironka nituronka impuzu ze twege nyene dukuze twe bakuru imijyango ntituzironka mbo bisubiye tukaca tugira n'ingorane zo gucana bikaca bisaba yuko tuguramo amakara kugira tubone gucana
umugizi impunzi z'abarundi ziri kwishimira ubu buryo bushashe ishyiramwe rya pamu ryatangije ngo kubuha amafaranga mu ntoki hari izindi impunzi zibuze ku rutonde rw'abahabwa amafaranga izindi nazo udukarita twa scope pamu yari isanzwe yoherezaho amafaranga tidusomeka mu mashini nzubona imba savere ni umubyeyi ufite abantu umunani nta mafaranga yahawe na banki
nigeze ndonka amafaranga kuko nagize ndagenda gushyira ko agakarata kase gusoma marije kugenda kudekarara bambwiye yuko ariko barankurira kandi gakarata je natangajwe n'ukuntu bariko barankurira gakarata kandi ntigeze ngenda kuvuga kuri senere yuko ikarata yiwandi idasoma kuva nshika mu ikamba ata n'umunsi n'umwe nari bwegire ngira ingorane yo gupokera ibyo kurya cyangwa inkwi cyangwa amasabune ibyo ari byo byose byo gupokera sinari bwagire ikibazo ariko uno munsi ndatangaye kubona nsanga jewe nisanga mu bantu bata ngo bazotengenezwe ubukarata jewe ibyo bintu nacigizigiro mfise kuko batubwiye yuko tuzosubira kudekarara ku munsi wa gatandatu
ishyiramwe rya pamu rivuga yuko ubu buryo ryatangije bwo guha izi mpunzi amafaranga mu ntoki yo guhahisha binyuze muri banki ya Tembe buzafasha izi mpunzi ziba mu nkambi ya Rusenda na Murongwe mu rwego rwo kwigira Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ejo bundi kuwa kabiri w'iki cyumweru komisiyo y'amatora CENI y'u Burundi yakoresheje inama amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'amadini bifuza kuba indorerezi mu matora yo mu mwaka utaha. Mu byo yabasabye harimo kwerekana aho bazakura amafaranga bazakoresha. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye babiri mu bari muri iyi nama yo kuwa kabiri Bishop Calixte Independence ayobora ishyirahamwe ry'abapastoro ryiyemeje guharanira amahoro n'iterambere rirama mu Burundi na Aimé Pascal Nduwimana ukuriye ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion Religieuse. Bishop Calixte Independence aratangira avuga ku ruhare rw'ishyirahamwe rye mu matora yo mu 2020.
Tuzogira uruhare kabisa cyane kuko twaranatanguye mbere kwigisha urwaruka tubereka ingene bakwifata mu matora imbere y'amatora n'inyuma y'amatora. Nagira mbanze ndabimenyeshe ubundi we kugira ngo abantu bariko baradukurikira n'abatahure neza ibyo igikorwa cyacu. Ibi Bishop Independence Calixte arongoye ishyirahamwe ry'abapasiteri n'amashengero yabo yiyemeje guharanira amahoro n'iterambere rirama. Mu gifaransa yitwa Association des Pasteurs pour la Paix et le Développement Durable au Burundi mu ncamake ryitwa APAPA de Bibu ririmo ababishop, abapotre, abarevera pasteur, abapasteur kandi dufise amakomite ma provense yose agize iki gihugu harimo abakozi b'Imana bo mu mashengero yose kandi nkaba ndongoye n'ishengero y'abakristo ba Pentecote mu Burundi Église chrétienne de Pentecôte au Burundi, mon chamaque FTBU, l'issue à ma chèvre.
Ku munsi wa kabiri mwaragiye mu nama yari yatunganijwe n'urwego CENI, murasha kutubwira mu majambo make cyane rwose ibintu mwasabwe?
Murakoze cyane. Ubwa mbere twagomba gufata akaryo keza cyane ko gushimira urwego rushinzwe gutunganya amatora CENI ku buryo batanze ubutumire. Ni ukuvuga icya mbere nabonye ni uko batumye abakozi b'Imana bo mu madini yose kandi barongera batumira n'amashyirahamwe bizenga yose. Ikirora ni intambwe ikomeye cyane ku bijyanye n'imiyeguro y'amatora, itwereka ko seriviti yakora neza kandi cyaritunganya neza. Yaduha umwizero ko amatora mu gihugu cyacu azogenda neza, kandi ko badutumiye mu mwanya mwiza cyane.
Mu bintu mwasabwe hariho ko mwe kwerekana uburyo muzakoresha mu kugenda ayo matora, ibyo ni ibintu bisanzwe mwabyakiriye gute ibyo bintu mwasabwe?
Kuri twebwe twarabishimye cyane kuko nk'abantu barongoye amashingiro n'amashyirahamwe turafite uburyo dusanzwe twitunganyije. Twebwe akarora nakubwiye ko twatangiye kwigisha abenegihugu imyeguro y'amatora, uburyo bwo kwifata imbere y'amatora n'inyuma y'amatora. Icyo kintu ni ikintu cyiza cyane, ni kutubaza aho uburyo tubukura. Icyo twaragishimye cyane.
Murashaka kutubwira aho muzakora ubwo buryo?
Uburyo twebwe tubukura mu banywanyi, nk'uko twabikubwiye dufite abanywanyi hafi mu gihugu cyose, kandi dusanzwe ari nabyo turi ko turakora kwigisha abantu uburyo buva mu banywanyi bacu.
Namwe mushanahime Pascal Nduwimana mwagiye muri iyo nama, murasha kutubwira ikintu uruhara muzogira mu matora muzoshimikira kuki cyane cyane?
Twebwe bwa mbere hoho ishyirahamwe tubwambere gikurikiranye ku bikorwa by'amatora ko ryakurikiranye ibi bikorwa by'amatora kuva muri 2015 ndetse hereye no mu iyandikwa ry'abazotora make yari mu ba observateur. Tukaba twanagikoze no mu mwaka uheze mu gutora ibigirirwa shingiro ubumwe leta canke bagendera ko rero tugikorwa tukavuga yuko ari na gicasha no mu ishyirahamwe make. Rero twebwe tuzofasha kandi igikorwa cy'umurundi wese avuga yuko yabakunda iki akunda Burundi. Twebwe rero bwa mbere twaranezerewe nk'uko na pasiteri yarabivuze, ubutumwa ingene bwari buri, ndetse twanezerewe n'uko ingene babitumenyesha gikare bakatubwira ibyo twotanga mu kwimenyekanisha mu kwerekana ko tuzokora iki gikorwa. Twarashimye rero ko babitubwiye kare kandi baduha n'umwanya ukwiriye. Rero make namwe murabizi ku radiyo iki gikorwa bwa mbere bisa twarashimye twebwe umugisho nibyo muri kubitegura kandi kiha umwanya ukwiriye, kiha ubutonde bwiza kandi ukabikora tubona yuko ugomba no gushyira imbere ikirangaminsi kandi ntihagire igitekerezo canke ibyo bindi. Rero twebwe make turiteguye kandi twiteguye no kuva kera mungu ariko sinabishashi wacu.
Murashobora kutubwira amajambo atomoye ukuntu muzocungira amatora cyangwa ukuntu muzohagarikira ika uruhara muzogira n'uruhe cyane cyane ikintu muzokora n'ikiye kugira ngo amatora agende neza abe amatora yizigiwe na bose?
Ubwa mbere mu dukunde kubanza tubabwire ibyo badusabye ni iminsi cumi ko hariho ko mbere abatarabimenya neza ko turese kano kagiye kwigira abandi badusabye ubwa mbere hoho hariho igitangikirizo bita na ordonance, ni ukuvuga n'ikete riba ryatwawe n'ubuyobozi turanganjije tujejwe bisaba yuko igishyirahamwe kanaka yuko rimenewe ko leta irizi. Hanyuma kandi baradusaba ko twotanga amasitati, ni ukuvuga ugatwara sitati ya minisitiri yawe cyangwa ya asosiyasiyo yawe iby'imigabo n'imigambi yawe. Hanyuma ugashyira ko rero ikete ry'irongo ishyirahamwe ukabitanga muri seri. Hanyuma kandi baraduhaye fiche yo kuzuza bakatubwira ko twemera yuko tuzigisha abarundi kwitaba amatora, tukazisaba kandi nimba bishoboka umuntu ko yokwemeza yuko ajya abacungera ndetse bagasaba kugira kuri ku rwego rw'igihugu cyose cyangwa ni ku rwego rw'intara cyangwa buri komine. Barakubwira namba y'ishyirahamwe mubona ko muzakingera no ku rwego rwose Burundi bwose ko washyira akamenyeshwa ngaho hanyuma baravuga ko hari ibikorwa byo gufungura amasoko kuba twarakoze kuva muri 2015 na cumi n'umunani urenze umuntu agatake akamenyeshwa nayo matora ubirije icyo yaba yarakoze hanyuma bakavuga yuko mbega mubikora mu Burundi bwose tanyumi ku migini imwe nabo kandi bashishira ako kamenyesha hanyuma bakavuga ngo kumara imana nibajije umukozi w'imana amafaranga tuzokoresha yageza bakacubaga kwava mu gihugu hagati cyangwa hanze ikanakubwira Jehova byari ibintu bimorose cyane basaba duha iminsi icumi bese byose bemeweho no kumenyesha abarundi n'abakunzi bacu ku minsi ariho twanabikikana
gihejwe amatora. Eme Pascal, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uyu mutahe aho uzova mwebwe mu ishyirahamwe ryanyu, umutahe wanyu uzova he?
Ubuvuge bwacu tuje turabukura mu banyanyi nk'uko no mu masatiri kandi muri kino gihe dukuri turashima ko abakunzi abanywanyi inshuti abagenzi b'ishyirahamwe make ko badushyigikira mugabo kandi tuje turishyirahamwe mu mikoratike do kompasiyo ntacyo bijya yuko abakunzi bacu abari hanze hirya hino bose akatudushyigikira twebwe ntabwo twovuga twirya ngo twayugaye mugabo gusa turaraba ubwo buryo yuko buje ari ubutagikura kubyigenge cyanke butaduhinduza ibyinjiro mugabo turazi yuko ugushyigikirwa no gufashwa ibyo biraje
mugira imbibi. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio y'Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na David, mwiriwe neza?
Ndabumva.
Duhuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Cya mbere mbanje kuvuga ni uko nashaka kubanza gushimira uwo mugwi kwayo manama ukiratunganya kuko arerekana yuko umugwi usanzwe uri kuritegura ariko mbwira ko ufise amakenga cyane cyane ko ibyo bintu byasabwe abo bantu bagejwe amashyirahamwe yigenga n'ayo mashengero ashaka guhagarika ayo matora cyane cyane ku cyo kintu bavuga yuko bategereza kuvuga iyo uburyo buzoba aho niyo bari nk'intambamyi cyane iyo mugutegereza amatora ntibushaka kushyira ngo gatego kugira ngo werekane kugira ngo hazogende kurorera bake kuko asanze aho ishyirahamwe itaravuga uburyo igishakisha urumva ntibwo ari fise ububasha bwo kwarikira amatora mbega hoho kiretse amashyirahamwe n'amashengero ari mu gihugu cy'u Burundi hoba harari hatiwe n'abandi cyane cyane mbere mpuzamakungu zaje ziva mu bindi bihugu
murakoze David amakenga ya David Bishop Calixte Independence.
Murakoze cyane ko kugice kibazo abajije ariko nta namba ihari kuko ishyirahamwe cyangwa ishengero ryafise icyo ryiyemeje kandi ku bijyanye n'igihugu amashengero asanzwe ariyo kugira ngo akore ibikorwa by'iterambere no gushyigikira igihugu mu bikorwa byose igihugu kiba kirimo rero nta namba n'imwe irimo ku bijyanye n'uburyo kuko nka twebwe turipanze neza ko dusanzwe dufite uburyo ko dufite abanywanyi kandi nk'uko twarebye munsi ko twatangiye no kubikora rero kwerekana uburyo bumva ibintu ni byiza cyane si namba n'imwe yatuma amatora atagenda neza.
Yego namwe Pascal Emi Pascal mutubwire namwe Nduwimana mugihe cyo muvuze ko bishikijwe na David amakenga afise cyane cyane yerekeye ibyo avuga ko bishobora kuba ari intambamyi uburyo bwo kugabanya abantu bazokurikirana amatora canke ika akaba yabaje n'ikibazo ca cindorerezi mvamahanga
ikibazo yaranze yuko kijyanye n'uburyo kumega igihe cyo kwereka mu buryo bukora nta makenga arimo nta makenga arimo kuko twebwe tuharashe imyaka itari mikeya imbere no mu kirangantego barabikaba uko umwaka utashye ishyirahamwe ryose rikavuga y'uburyo bafashe ibikorwa bakunze iyo buza
yote biri mu bikorwa bya mitsi byo gutanga amaraporo ikindi nacyo ni uko kumbere tuvuga tuti twarabishimye ko twarabonye byarasigishije ibya 2015 uburyo ugasanga ishyirahamwe namwe kumbere ariko arivanga ugasanga bikarakoreshwa tumwa rero kwerekana uburyo nimba buza mu banywanyi bacu cyangwa buza mu badushyigikiye cyangwa bukava hanze kubyerekana nta kibazo aho rero nibaza ko davidi ko yahumura hanyuma ikijyanye n'uko yari avuga kugabanya abahereza amakuru twarabibabije muri kenya mbega n'abatsinze batekiniza baza bati urubanza rwose ruragira abaturire ruragira abaza mbw'abatumi hagera bazibamenyesha nabo igihe cyabo mbw'abo ubundi ko babaye baratumira amashyirahamwe n'amashengero ari ngati yacu rero navuga nti naremye nahumure nta gishasha vrema mvuga nti gutanga imari akoreshwa ukuntajya ibyo twanabikora turumva twatagifasha vrema uhure kandi leta nayo ni ngombwa yo kimenya uburyo iyo bwavuye icyo bwaje no gukora turumva twatakibazo vrema reme kandi ahumure.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.